mwamaganya kumviriza ijwi rya Amerika. Naramukije nshuti bakunzi mwahisemo kumviriza ibiganiro vya radio mukunda ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri cya 18 muri komanaje w'Idiane na hazwe ndabategurira nkongera nkabashikiriza ikiganiro wanyu mu ntara icuno munsi kigizwe ahanini n'izingingo zikurikira.
Urabona ahantu habaye ibintu by'ingorane nk'izo harabandi ibintu by'ibihuha tugapompa mugabo bikanga
abandi bagoronome bindi muri ko arababwira ati za ko turabira hari igihe batanakunda mugabo bakakubwira ati genda uhige imitiri ugure.
Abarero ni bamwe mu barimyi b'umuceri mu ntara ya Bubanza mu Burundi bavuga ko hari ingwara yafashe ibitegwa byabo yabayobeye. Iyo nkuru co kimwe n'izindi zitandukanye zigezweho muri Zimbabwe turazigaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu. Wahoze icegera c'umukuru w'igihugu muri Zimbabwe Emmerson Mnangagwa agiye kugenwa mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu kiringo mfata kibanza nyuma yaho perezida Robert Mugabe atangiye imihoho ejo kuwa kabiri. Ivyo vyatangajwe n'umuvugizi w'umugambwe ZANU-PF uri ku butegetsi mu gihugu ca Zimbabwe Simon Kaya Moyo. Abugiriwe umugambwe yavuze ko umukuru n'amashinga mateka ya Zimbabwe ashikiriza iryo tangazo kuri uno wa gatatu. Avuga kandi ko Mnangagwa azorahira ayo mabanga kandi akazorongora Zimbabwe kiringo kitari ngimisi 90 imbere y'itunganywa ry'amatora y'umukuru w'igihugu ategekanije mwaka uza. Mukibuka ko Emmerson yari yakuwe mu mabanga y'icegera c'umukuru w'igihugu ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa 11 na Robert Mugabe munyuma ku munsi w'Imana uheze. Umugambwe ZANU-PF uri ku butegetsi umugena kuba umukuru wawo mu kibanza ca Mugabe. Emmerson ico gihe yari mu buhungiro hanze y'igihugu yahawe amasaha 28 ngo abe yatahutse nk'uko Simon Kayamoyo avugira ZANU-PF abivuga. Ivyaranze Emmerson wari turaza kwigaruka ko mu kanya kari imbere. Indege ya gisirikare ya Leta Zunze za Amerika itagira umudereva drone mu rurimi rw'Igifaransa yaragabye igitero muri Somalia yica abarwanyi ba Al-Shabaab barenga ijana. Ivyo bitangazwa n'umukuru w'abasirikare ba Amerika bari ku mugabane wa Afrika, AFRICOM. Abategetsi ba gisirikare babwiye ijwi rya Amerika ko igitero cyo kuri wa kabiri catumbereye ikambi ya Al-Shabaab yimenyerezamo iri mu ntara ya Bay ni ku birometero bishika 200 mu buraruko bushira uburengero bwa Mogadishu. Amerika ivuga ko ico gitero cashobotse kubw'intererano ya Leta ya Somalia kandi ico kibanza cari mu bizoshobora gukoreshwa mu gutegura ibitero vy'iterabwoba ku rwego mpuzamakungu. Amerika imaze kugaba ibitero bishika 30 kuri Al-Shabaab muri uno mwaka. Muri vyo harimo ibirenga 5 muri kuno kwezi. Tukiri muri Afrika, igihugu cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo cavuze kuri uno wa kabiri ko cahamagaye ambasaderi wacu muri Libya nyuma yaho bigaragariye ko hakorwa rudandazwa rw'abantu muri ico gihugu. Kinshasa yifuza kumenya vy'ukuri uko vyifashe muri Libya no gutahukana abanyekongo bose bari muri ico gihugu bavyipfuza mu gihe vyogaragara ko bari muri abo bakorerwa ubuja. Ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganji wa Kongo w'imigenderanire n'ayandi makungu Leonard Hache Otekindu. Uwo mushikiranganji yifuza ko ikibazo cabimukira gikwiye kuba mu vya mbere bizokwigwa mu nama ya Afrika n'umwe bwa Buraya izobera ya Abidjan mu mpera z'ukwezi kwa 11. Burkina Faso nayo nyene yarahamagaye uwiserukira muri Libya nyuma yaho bashikirijwe ayo makuru y'urudandazwa rw'abanyafrika muri ico gihugu. Na Nigeri nuko nyene. Radio Ijwi ry'Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu muca ku rugaga rwa internet ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu no ku rugaga rwa Facebook address yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi bijwi rya Amerika ikiganiro cyacu tugihere kuri politike ya Zimbabwe nyuma yaho wahoze ari perezida Robert Mugabe wa Zimbabwe Robert Mugabe atangiye imihoho kuri wa kabiri leta zumwe za Amerika zisaba ko hashigwaho bidatevye leta mfata kibanza shasha ibindi kuri no nkuru y'umunyamakuru ijwi rya Amerika muri Afrika y'Epfo Anita Powell murayumva mu ijwi ryo mumenyesha makuru wacu mu Rwanda Claude Ganza munyamagana
Leta zunze ubumwe za Amerika zirasaba abategetsi ba Zimbabwe kwerekeza igihugu munzi bacyuhunyayo kandi bagahura ubuga abaturage n'abatavuga rimwe n'ubutegetsi bakigendera hazaza habo. Mu nama yamaze umwanya muto Departement ya Amerika ishinzwe ububanyi n'amahanga yagiranye n'itangazamakuru ku mugoroba wo ku wa mbere. Umuyobozi wungirije wayo ushinzwe imibanire na Afurika Donald Yamamoto yavuze ko impinduka nyazo mu bukungu na politiki bikenewe cyane mu gusubiza ibyifuzo by'Abanyazimbabwe. Ni ubutumwa bwaje mbere gato y'uko Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ya Zimbabwe atangaza ko Perezida Robert Mugabe yeguye kuri uwa kabiri. Yamamoto yavuze ko amahanga ashaka kuvaniraho Zimbabwe ibihano kandi ashaka ko Zimbabwe igira uruhare nyarwo muri politiki ishikamye y'ibihugu bituranye nayo. Kuba Washington ishaka kuvaniraho Zimbabwe ibihano ni ukugira ngo harari kurikiza inzira zose za ngombwa yubahiriza uburenganzira bwa muntu kandi gahuru hari abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakagira ijambo mu gushyiraho guverinoma nk'uko Yamamoto abivuga. Mu magambo ye yagize ati icyo tudakeneye ni uko guverinoma cyangwa ishyakaza no PF riri ku butegetsi byabeshya abaturage gukoresha amatora ahutiyeho ntibite ku mavugurura muri guverinoma abatavuga rumwe n'ubutegetsi bashaka cyangwa ntibaha umwanya uhagije abanyapolitiki muri Zimbabwe wo kugaragaza ibyo bifuza muri guverinoma nshya. Uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Zimbabwe Harry Thomas yari yahuriye mu muhezo n'abayobozi ba ZANU-PF n'aba batavuga rumwe n'ubutegetsi mu kugerageza kubafasha kugena umurongo wa politiki ku hazaza ha Zimbabwe. Mu myaka myinshi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakunze kwamagana uburyo Zimbabwe ihonyanga uburenganzira bwa muntu no kutagendera ku mategeko isaba guverinoma kugendera mu nzira ya demokarasi mu iterambere ryayo. Mu bihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ubutegetsi bwa Mugabe harimo ibyo gufatira imitungo y'abantu ku giti cyabo cyangwa ibigo. Abantu ku giti cyabo babujijwe gukora ingendo mu mahanga, gukomanyirizwa kugura intwaro no guhagarika inkunga zitari z'ubutabazi Zimbabwe yahabwaga na guverinoma ya Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu gitanga inkunga nyinshi zigenewe ubutabazi n'iziterambere ku baturage ba Zimbabwe. Dufite miliyoni zikabakaba 220 z'amadolari ya Amerika zigenewe Zimbabwe, ariko Yamamoto avuga ko zinyuzwa muri guverinoma mu miryango itagengwa na leta abahagarariye abaturage kandi zikibanda ku buzima n'iterambere rya rubanda. Abajijwe niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari cyo zari zizi ku migambi y'igisirikare nk'uko amakuru avuga ko ibihugu by'Ubushinwa na Afurika y'Epfo byari bibizi, Yamamoto yasubije ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zimaze kubona ko igisirikare kizagira icyo gikora, agira ati wabyibwira nawe kuko igisirikare cyari cyamaze kugaragaza ibyo Mugabe yakora kikamushyigikira n'ibyo kitamwemerera gukora.
Anita Powell akorera ijwi rya Amerika muri Afurika y'Epfo aragaruka kandi ku buzima n'ivyaranze Melson Mnangagwa agiye kuramutswa Zimbabwe mu kiringo c'imisi 90. Inkuru yiwe n'ubu murayumva mu ijwi ry'umumenyesha makuru wacu mu Rwanda Claude Ganza munyamagana.
Mu gihe cy'imyaka 37 Emerson Mnangagwa yarukoho ku buryo kwa Perezida Mugabe kandi yarumwe mu bamurwanira ishyaka bakadasohoka muri Zimbabwe rwagati mu ntangiriro z'uyu mwaka. Yabwiye ikoraniro ry'abarwanashyaka ba ZANU-PF ati ZANU-PF ni ishyaka ryejejwe, izayobora yongere iyobore, abayirwanya bazakomeza gusakuza ariko ZANU-PF izaguma ku butegetsi. Hamwe na Bwana Mugabe tujye mbere, hamwe na ZANU-PF dukomeze urugendo. Mu mezi make ariko imvugo yarahindutse. Emerson Mnangagwa wirukanwe ku mwanya wa vice perezida yahimbwe akabyiniriro k'ingona kubera amayeri ye mu gutegura no kugaba ibitero shuma mu rugamba rwo kubohoza Zimbabwe. Ni uri inyuma y'abahamagarira Robert Mugabe kwegura. Mu itangazo yoherereje abanyamakuru kuri uyu wa kabiri yagize ati nabwiye perezida ku ibibazo bya politiki n'ibisabwa n'itegeko nshinga ry'igihugu atari ikibazo hagati yanjye nawe, ahubwo biri hagati y'abaturage na perezida Mugabe. Abaturage ba Zimbabwe ntibigeze barya indimi kuri iyi ngingo. Kuri njye ijwi ry'abanyazimbabwe ni ijwi ry'Imana kandi bagaragaje ko batagifitiye icyizere ubuyobozi bwa perezida Mugabe. Mu cyumweru gishize igisirikare cyafungiye perezida Mugabe we mu rugo gisaba ko Mnangagwa yasubizwa mu mirimo ye ahubwo Mugabe akiyegura. Inkuru z'ibi byose yaturutse ku kuba Mugabe yarirukanye Mnangagwa wari vice perezida we ukunzwe bikomeye n'igisirikare gishinja Mugabe gutatira igihango. Kwirukana vice perezida byafashwe nk'aho ari amahirwe Mugabe ahaye umugore w'imyaka 52 kandi udakunzwe yo kuba vice perezida akazamusimbura. Icyakora Mnangagwa nawe si umwana, kuva mu mwaka w'1980 yakoze imirimo ikomeye harimo kuba yarakuriye urwego rw'ubutasi yaje kugirwa vice president mu 2014 nyuma yuko mugaba cyanyu mubano n'uwo munangagwa yasimbuye awe Joyce Mujuru ubu wahindutse umwanzi igice wa mugabe kurahira kwa munangagwa birasa nk'ibyahosha umwiryane wo kumaranira ubutegetsi mu ishyaka igice kimwe kigizwe n'ababohoje igihugu bahindutse abanyapolitiki kiwe na munangagwa wubatse izina mu 1965 umwaka Grace umugore wa mugabe yavutsemo ikindi gice cya G40 cyangwa G40 kiyobowe na Grace kandi kigizwe n'abakiri bato batumye cyane kuri mugabe ese bamwe mu bayobozi muri Zimbabwe bafata bate Emmerson Mnangagwa Chris Mutsivangu kuri ihuriro ry'abavuye ku rugerero barwanya intambara yo kubohoza igihugu yatangaje ko ashyigikiye Mnangagwa ashinja igice cy'abakiri bato kuba aricyo cyatumye ubukungu bw'igihugu bukomeza gusubira hasi ntibaza uburyo leta y'iki gihe iyoborwa bangiza ubukungu mu buryo bukomeye ariko icy'ubuyobozi bwacu ababohoje igihugu twakoze ni ugusubiza umutima n'ama baturage ba Zimbabwe kuko bashaka kuyoborwa n'abantu babarwaniye bakababohoza kandi igihe twavugaga ko hari ibitagenda kubera mugabe n'umugore we biyambaje abakiri bato bari muri G40 bashaka gusenya igihugu none munangagwa we yafatwa nk'umwuka mwiza abanyazimbabwe yagiye guhumeka incabwenge za Zimbabwe zizi neza ko ari we wahagarikiye ubwicanyi bw'ikiswe Gakurahundi aho abasirikare barimbuye abanyapolitiki n'abo mu bwoko bw'abandembere b'abasivile batari bashyigikiye ZANU-PF mu myaka y'1980 David Mrowa wigisha muri kaminuza ya Johannesburg avuga ko ibyo munangagwa yakoze mu ruhando mpuzamahanga bigaragarira mu ntambara y'ubutita ubwishyaka ANC riri ku butegetsi muri Afurika y'Epfo byateraga inkunga abarwanya Perezida Mugabe agira ati mu buryo bwose bushoboka munangagwa ni mubi kurusha undi wese dore niwe wateguye anayobora ubwicanyi bwa Gakurahundi kubera ko Ubwongereza na buri wese bari batewe impungenge cyane no kubona ANC ikoze ikirenge muri Zimbabwe kandi ANC yari ishyigikiye ZAPU Margaret Thatcher n'inshuti ze batekerezaga ko ANC ishyigikiwe na SACP n'Uburusiya ubwo rero byari ingenzi cyane ku burengerazuba bw'isi gusenya ZAPU yari akunzwe cyane icyo gihe kandi birashoboka ko nubari ko biri kuva munangagwa yirukanwa yabaye umuntu usanzwe ariko mu ijambo yavuze ku wa kabiri yumvikanye anenga cyane ubutegetsi buriho avuga ko bwamunzwe na ruswa abunenga kudashobora ubunebwe no gutakaza indangagaciro mu mico no mu mibanire ariko wakwibaza uti kuki abivuze ubu gusa byashoboka ko yashatse kwigaragaza mu myaka ibiri ishize mu kiganiro n'itangazamakuru ry'imbere mu gihugu ubwo yavuganaga ishema ryinshi kwa nezezwa n'akabyiniriro ko kwitwa ingona The Crocodile yagize ati ntijya mu biturage cyangwa mu bihuru guhiga ibyirya yirarwana cyangwa igahiga mu gihe gikwiye
Nuko rero arakoze Claude Ganza munyamagana umunyamakuru wacu ijwi rya Amerika dusomeye inkuru zitandukanye kuri Zimbabwe zakozwe n'umunyamakuru ijwi rya Amerika muri Afrika y'Epfo Anita Paul izo inkuru rero zose za Zimbabwe n'izindi ziriko zirategurwa mu nzira za kuzikurikirana makuru yacu yo hanyuma Unaho mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi hari ingwara itaramenyekana yafashe igitegwa cy'umuceri mu ntara ya Bubanza habajeje intwaro basaba abashakashatsi mu by'indimo kuhashika kugira ngo baronse imiti mu maguru masha abanyagihugu nimbwe aba banyagihugu bamaze kubwira ijwi ry'Amerika ko babuze ayo bacira nayo bamira Diane Ndonse yanyarukiye ngaho I Bubanza
Iyo ngwara itaramenyekana yateye igitegwa cy'umuceri mu ntara ya Bubanza ifatira ku muyange w'umuceri mu gihe uyangitse aho kuzana imbuto haza agashugwe nako nyene katamuza cyane aba barimyi bavuga ko ataco baziga kuzohakura narijya icyo gitegwa gifashwe kikiri gito
umugabo uri kwaraba kuntu kiriko kirafatwa uya acyari hamenye ne nk'aba bishoboye bashaka kutsimbere bakaronka nk'umuto gutangwa kuri atwapo mu kiri hasi kiri muto muto ashaka kuba nk'ani mifugo 5 cyangwa 10 ashaka kwaronka mifugo 3 ngo buri kurahomba ashaka gufata ingorane y'umuntu akanaka usanga menga ni ngorane
tubona nta munyumba kimisi ngo ndakurime umuceri umwaka wa uyugeze nta kindi kintu gira bari matara umuceri ariko miki gihe kubera rero tubona ingwara utangura kuduka cugwara utarunama mu miti nta urawutora kunyo ngwara nta nuyize
igitegwa cy'umuceri kizi imbere mu bitegwa bizanira iterambere abanyagihugu bo mu ntara ya Bubanza na cyane cyane abo mu makomine ya Gihanga na Mpanda amashira hamwe yo kuziganya no kuguranana arakorera muri ayo makomine kubw'ivyo gutyo bigafasha abarimyi kuyikorako kuko ico gitegwa gisaba uburyo bunini mu kukirima ariko muri kino gihe batanguye kugira amaganya ko bashobora kubura amafaranga bishura ingurane hamwe iyo ngwara itotuzwa muri ico gitegwa
cyangwa cy'umucera kiragoye tutavye ingurane nto gishobora ico gihe rero iyo ngwara iteye mu gitegwa na yangurana y'abandi watoye bila kugora burusubiza ingurane y'abandi urashobora gusanga urasabye ingurane mwishira hamwe hasasemu canke masira shiramo nyene abayebaye asanzwe yo kuzera no kugurana kurasa kugira usubiza yangurana y'abandi bigacha bigorana kuko mwimbo wari witeze si wuronka
igihe mwimbo w'umuceri utagenze neza birazana amatati mu kibano ni mu gihe umuntu ashobora gufata ideni ku muntu aziga ko azomwishura yimbuye nta karusho pasteur numwe mu bajejwe intwaro kugacimbirikanya bikere ko muri zone yo kumusenyi avuga ko nagasho bakinjira
iyo waci iryo deni umuntu mwavuganye n'umuceri uzomuhereza canke amahera waci y'inyungu zo kunkayandi usanga aya mahera utayaronse uhari huza wumva ubucho kwa upeje bakukomfoka ukitaba yo amugafungwa baravye butungano ko nubukora bashobara bati none uyu muntu iyo deni yarafite kuri hacha nke byabaye gute uradayana ukamwereka mu mushati tera abantu kuno naje kuno nahombye kukwera abate gicho cyo barabati uyu muntu nibamufungure kwera nawe nyene nti hari yari nyongwa rimira ubusa ni usanga rero ibazo ro bihagararira ngaho
ico bikoze abanyagihugu bavuga ko muri rusangi bagerageza kwitaratariza mu kurondera imiti igihe babonye ko imirima itameze neza ariko rero basaba leta ko bo kwamana abafundi b'indimo bagenzura imirima yabo aba ni bamwe mu barimyi bo muri zone yo kumusenyi muri commune Mpanda bayaze n'ijwi rya America
urabona ahantu habaye ibintu by'ingorane nk'izo habandi ibintu by'ibihuha dukoresha kunuku tugapompa mugabo bikanga
abandi bagoroma ibindi muri kora babwira ati zako turabira hari gihe batanakunda mugabo bakakubwira ati genda uhiga imitiri ugure kwegera n'ico twosaba leta yo ziratembera mu mirimi bacu kadira arabico dufasha kora bita dufashije mu ntacho twa twokwimbura cyane
ndu kukimungabunga kwera nibiyaya n'ico kintu barima cyane
mu ntwaro bavuga ko iyo ngwara yate igitegwa cy'umuceri ariho bakimenya buramatari w'intara ya Bubanza Tarsise Niyongabo asaba abajejwe ubushakashatsi bw'ico gitegwa kubifata mu minwe mu maguru masha
ni ngwara mbigose kukurumva hiteye nta na kimwe ushobora gukura nta na kimwe ukorera ubusa tugasaba yuko abajejwe mu bushakashatsi na cyane cyane abibanda ku gitegwa cy'umuceri ko bonya rukavuga bakadufasha kugira ngo batore iyo ngwara yariyo banadufashe no kwirondera umuti cyo fasha bene gihugu
twibutse ko ni imbura riheruka ry'umuceri ritabonetse ku rugero rwari rwitezwe na barimyi bivuye ku ruzuba rwari rwawakiye mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane Ndonse urakinuye inkuru dishukiriye unyene muri studio no kugwego nyobozi bw'umugambwe APRD rwafashe ingingo yo gukombora ho mukuru wayo mu gihugu cy'u Burundi Gabriel Banza witonde ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Eroje uri kaneza ariko arakurikirana ino nkuru Eroje amahoro
Mawe neza Diane.
Amakosa umugambwe wagiriza umukuru wayo naya.
Ego Diane gatya mugambanze nkosore n'umugambwe APDR n'ukuvuga ko amakosa umukuru wo mugambwe yagirizwa na batatu kuri batanu bagize ugwego nyobozi bw'umugambwe ari uko yahinduye ibimenyetso by'umugambwe yongera ahindura izina ry'umugambwe irindi yagirizwa nuko ngo yakoze bimwe bitaye twakari mu Gifaransa no kuvuga ko abeshya abantu ngo agize ibyo byo guteka umutwe hanyuma abantu bagaheza bakaza kugariza umugambwe kandi bakabona ko bicafuza ishusho y'umugambwe wabo ikindi kintu bamwagiriza gikomeye bavuga ko ngo yigisha mu rwaruka rw'umugambwe wabo yuko hari mu kuzi intwaro mfata kibanza atamatora y'2020 azoba ngo abantu bakwitegurira intwaro mfata kibanza amakosa muri rusangi ahanini bamwagiriza nayo Diane
none bivuga kwiki wewe
ego mwe Gabriel Banza witonde tuheje tuvugana mu kanya twara umugambwe APDR avuga ati iri ni nkeye ubwoba kandi ingingo nkuko atanga ingo yafashwe avuga ko atamategeko yisunzwe akanavuga ko itege kugira ngo umukuru w'umugambwe akurwe mu mugambwe APDR abanza kuba inama ya bose hama inama ya bose igafata ingingo yo kumukura iyo nama nayo akavuga ko yari yabaye mu kukwezi ku itariki y'umunani mu kwezi guheze kandi itafashe iyo ngingo ikindi nacyo avuga ko iyo nama mu kugifata iyo ngingo abanza kwagiza ibintu bitari bike harimo kudakoresha amanama ayo nayo avuga ko yamayakoresha kumisi ya gata andatu nukwa meza kataheze mkumugambwe uimusafu.
Urakoze chane gose elojo wilikaneza wanda nyukulikila na iyonguru hama urazago heza uigaruke koma kuyatu yohanyo.
Urakoze na oji hanyo.
Jogi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Kamanyura mu karere ka Walungu ni mu ntara ya Kivu ya Majepfo muri Kongo harugwa abana b'impunzi z'abarundi bagera kuri 89 bafise ingwara ya kwashi. Inkuru irambuye n'umenyesha makuru wacu muri Kongo Vedaste Ngabo.
Ubwo radijwe ya Amerika yagendereraga mu Kamanyura acumbitse impunzi z'abarundi zigera ku 300 muganga Rosaria Butoyi ugurikirana imirire y'abana bagwaye bwaki ndetse n'izindi ngwara zituruka ku mirire mibi yatangaje ko hari umubare munini w'abana bagwaye bwaki ariko bari kugenda babavura.
Mu bana tufise n'uburyo buke tufise bose urumva ko batogenda batoronka ibyangombwa bikwiye mugabo muri abo harimo abana turiko turafasha bangana na 89. Hama muri bo harimo batari bake bariko baratora mitende mugabo harimo n'abandi bakirwaye cyane. Abo bagwaye cyane mu gitondo turabahubuye canze tugaragaje gucanga mu buryo bw'ibifungurwa bitanga ingaburo zihuta. Ni ukuvuga ngo haba harimo isoya, haba harimo ibigori, haba harimo amasaka, haba harimo ibiyoba n'ingano. Hama ku mugoroba bagwaye cyane turabaha supplementation y'amagi canke indagara canke amata y'ibiyo nabo bariko baratora mitende. Ibi byo kuvyimba amaguru biriko birahera, by'imishatsi yabenje biriko birahera, kitarahinduka cane n'amatama nayo biza buke buke kugira ngo aranaye kwifata buhoro buhoro niko no gukirikira buhoro buhoro.
Ndayisenga Françoise n'umwe mu baserukira impunzi zo mu Kamanyura aragaruka ku mpamvu ituma ubugwayi bwa bwaki bukomeje kugaragara ku bana benshi b'impunzi ziri mu Kamanyura.
Twari tumaze hafi umwaka twimbura tutimbura neza kubyo rero utwo twimbuye twahera kare wacusanga umubyeyi ntaronse ingene agaburira umwana neza bica bisongwa rero nuko kuntu twinjiye mu ikambi tumara igihe tutaronka ibifungurwa kuko beshi ntibavyinjiranye mu ikambi barabibivye ivyo bashoboye kuronka navyo urumva ntivyari bigikwiye abantu bose.
Nyamara nubwo bimeze gutyo impunzi z'abarundi ntizikozwa imfashanyo zihabwa n'ishyirahamwe rya ADC rishinzwe ubuzima muri ASEL aho risaba yuko abana bagwaye bwaki bajyanwa mu bigo nderabuzima byondora abana bahuye indwara z'imirire mibi ndetse no kwemera amafunguro iryo shyirahamwe rya ADC ritegurira abo bana.
Turavyanga kubera abana bacu tutamenye kubagaburira ivyo kurya twirimbiye ngaha ivyo bindi tuzi babihingurira ivyo bazana abana bacu turabaha amata y'isoja turazi kuyakora turafise abize nitise barayakora n'abaganga bacu tugaca tubyikorera abana bacu batunganiriza twe twaramenyereye kwimenya kuva dushika mu buhungiro ntibaduhe indya bari imyaha kandi tujane kuzirondera kuri iyo soko tubyitore ibyo dushaka. Ibyo bindi bakora ntituzi ibyo babikoramo nibabizane niba turakati twakoze mu biyo bibi babizane tubikore tubibona ibintu biri fre dushaka ibintu biri fre apana rekose amabata akoze bacari ibyo binatere bibi
bamaze kubona yuko umenga biyateye ubwoba nibaze badukorere mu ngati bazane uburyo bazane izo ntete z'ingano z'amasaka n'izindi za nkenerwa zituma abana amagara yabo amera neza kuruta buhire ko twari tugejeje kugira abana basubirane bamere neza kurusha uko biza. Twe twifuza ko boza bakabafashiriza hafi yacu mu buryo twumvikanye.
Tumenyeshe yuko mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo cya bwaki kibasiye abana bari munsi y'imyaka 5 y'amavuko mu Kamanyura akambitse impunzi z'abarundi ihuriro ry'abakristo bo muri inkambi bagenda bateranya amafaranga bakagurira abana bagwaye bwaki amagi, indagara, amata n'ifu y'igikoma cy'ingano n'amasaka. Redatse Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Kamanyura mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Edaste Ngabo urakeneye inkuru yawe bakunzi b'ijugi Amerika bashobora gusura kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mukanya ni ikiganiro c'amagara y'abantu. No munsi ikiganiro twagiteguriwe na Desire Hatungimana mu gihugu cy'u Rwanda aragaruka ku ngwara yo gucibwamwo igisibije mu ikambi ya Mahama. Reka tumuhe ikaze na muganga Cyril Ntawumagaze bari kumwe mu kiganiro cy'uno munsi.
Ingwara zo gucibwamwo ni zimwe mu ngwara zibonekeza mu ikambi ya Mahama yakiriye impunzi z'Abarundi. Izo ngwara ziri kwinshi ariko kenshi zigakunda kubangamira abana bari munsi y'amezi atandatu. Muganga Cyril Ntawumagaze amenyesha ko ari ingwara ahanini ziva ku isuku rike kandi zikandukira.
Ingwara zo gucibwamo mu bisanzwe ziri kwinshi bivanye n'icyaziteye. Ni ukuvuga yuko ingwara zishobora kuba ziva mu mucafu twita bakteri cyangwa virus, cyangwa bikava ko umubiri hari ibyo utashobora kwemera, nk'ahajya usanga ikintu twita intolerance, hari nk'abantu usanga umubiri wabo utemera nk'amata. Hanyuma hariho izindi icyo ziva ko nk'ibi zingwara zisanzwe z'umubiri cyane cyane z'amara, ibintu twita colitis cerebrale cyangwa maladie de Crohn. Ibyo rero byose bijya mu migwi ibiri. Hariho ingwara gucibwamo y'umwanya muto iyo twita diare egi, hama n'ingwara y'umwanya muremure iyo twita diare chronique.
None iyo migwi ibiri iyo bitandukanywa n'iki? Tubibwirwa na muganga Cyril Ntawumagaze.
Iyo rero umwanya muto mu isanzwe ntiba irenza iminsi 14, hanyuma akaba ariyo izamo ahanini utwo tudukoko twa bakteri cyangwa virusi, hamakajamwo nuko umubiri udaheza ngo wemere icyangwa ikindi, akajamwo n'imiti imwe imwe usanga yica udukoko twita floro intestinal, bigatuma ibyo turya cyangwa ibyo tunywa bihaca birengana. Hanyuma izo ngwara navuze ari maladie de Crohn cyangwa colite ulcereuse nibyo biza muri ya diare igihe kirekire, ariyo mbi kuko murumva ko iyindi mu isanzwe diare ntimara ihenze iminsi 3 ikaba yarangiye. Ahanini mu isanzwe izo diare cyangwa kucirwamo hari aho bigenda ataca umuntu yiwarafata, ariko rero iyo ubonye iyo diare cyangwa kucirwamo kubandanije ukarenga iminsi 2 umuntu akagira kujya kumanda mukuru akashika 10 canke akabonamwe amaraso canke akayogwa canke akabaramura cyane canke akabona umuriro amucanwa ashatejwe kujya kwa muganga. Ikindi naco nuko iyo ku mpinge ku bana batoyi bakivuka bamaze munsi y'amezi 6 bobo iyo baciwemo 2-3 ku munsi, ibyo bituma tubwira abavyeyi yuko bateza kujya kwa muganga.
Iyo umuntu yituye umuganga iyo ngwara mu minsi 2 canke 3 iba yamaze gukira, nkuko muganga Ntawumagaze abandanya bitubwira.
Inkwirikizi nini mbi z'iyo ngwara zo gucibwamo ni kubura ibyunyunyu, ni ukuvuga ikintu twita dehydration.
Muganga Cyril Ntawumagaze amenyesha ko muri kino gihe ingwara yo gucibwamo ikaze mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere, ahanura abantu baba ahantu hakoranira abantu benshi nko mu makambi y'impunzi kwitwararika isuku kuko iyo ngwara iri muzandukira.
Izo ngwara zo gucibwamo ahanini ni muri bihugu biri munsi y'amajambere, kuko usanga abantu barenga imiliyane 2 bafite ikibazo cy'amazi. Murumva rero iyo tugiye mu kambi y'impunzi naho bica bibindi, n'abantu benshi bari hamwe baheza ntibaronka amazi akwiye, ntibaronka ibikoresho bikwiye by'isuku, hamwe umwe ayigwaye kubera ababegeranya ari hafi ubundi aheza agaca ayigwara. Ababishoboye tubasaba yuko baha amazi akwiye, bakabaha ibikoresho bikwiye by'isuku, hama nabo tukahanura izo mpunzi tukabahanura yuko bakwifata neza bakamenya ingingo n'ingendo nziza z'isuku ku buryo baheza bagakora isuku neza. Mu bisanzwe iyo ugize isuku neza ufise ibyangombwa birumvikana yuko izo ngwara zitaba nyinshi.
Muganga Cyril Ntawumagaze amenyesha ko bidakenewe ko umuntu yafashwe n'iyo ngwara yo gucibwamo ashyirwa mu kibanza cya wenyine kurya bigenda ku bagwaye amacinya cyangwa korera, kuko ingwara yo gucibwamo ikira n'ingoga. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana urakenye akabari no kuri duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi. Mwakoze mwenshi utibakunze Michael muratwumviriza, ariko imbere yuko duhanagahindukira ndabatumire mu biganiro byacu bitandukanye byo mu masaha ari imbere. Muri byo harimo ikiganiro muri Isanga muzakurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Igice cy'isaha 12 tuzaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi. Igice cy'isaha 1 n'igice naho ni amakuru arambuye avugwa ku isi na cyane cyane muri Afurika. Mushobora rero kuzamura kutwandikira ibyo mushaka ko turashikira ko kuri kino kiganiro muciye kuri radio yacu @gmail.com hamagucyo tukagerageza kubatunganiriza bivanye n'ibyo mwadusavye. Turiko kandi dusa nk'udasozera uno mwaka wa 2017 inkuru mwikundiye muri kino kiganiro wanyu mu ntara mushaka gusubira kumviriza muyidusabe kuri radio yacu @gmail.com hama dusubire tuyibashiriremo. Diane Nahazwe na Innocent Kimenyi mari kumwe muri kano kanya mu biganiro by'ikirundi n'ikinyarwanda. Tuyifurize kuranigwa, muraza kubandanya mwumva ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye aho muri.